radio indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
ndabaramugira n'icuti bakoze ndabikaza muri amakuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Abanyagihugu ku mutumba mvugo komine Nyanza intara ya Burunga baratewe impungenge n'ingona imaze iminsi iteza amasanganya kuri uwo mutumba. Bamwe mu bakenyezi bateshejwe izabo n'ibomagurika ry'umusozi muri ndamukizi mwaka 2024 ku mutumba Gasange muri komine Muhuta y'intara ya Bujumbura bavuga ko bari mu bukene budasanzwe bigatuma badashobora gubeshaho neza imiryango yabo. Abandi bavuga ko bari mu ngorane ni abatewe n'imyuzurira yo muri zone Gatumba komine Ntahangwe intara ya Bujumbura, bose bagasaba gushigikirwa. Nyamara rero naho biruko leta y'u Burundi ishikiriza ko igihugu hariho imigambi kiriho kirarangura kugira umukenyezi harimo n'abahuye n'ibiza n'isibe borohegwe. Abahuza bo ku mutumba Gakungwe zone Ramba komine Mugere intara ya Bujumbura bavuga ko bafise ikibazo cyo kwiyunguruza ibituma batakora imirimo ibituma batorohegwa mu mirimo yabo. Urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi rurakeneye ivyigwa hafatiwe ku bindi bihugu bimaze gutera imbere mu bijanye n'urwo rukino. N'umwihwezo w'umuhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza Alexandre Siwomana imura n'amakuru mu kanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture
nongeye kubaha ikaze. Abanyagihugu ku mutumba mvugo komine Nyanza intara ya Burunga baratewe impungenge n'ingona imaze iminsi iteza amasanganya kuri uyo mutumba. Akarero ka hafi n'umwana w'umwigeme yakomerekejwe n'iyo ngona aho yaragiye kuvoma amazi ku Itanganyika kuri uyu wa kabiri. Abo banyagihugu basaba ababijejwe kugira ico bakoze kugira iyo ngona yoye kubandanya ibahekura. N'inkuru ya Serge Sindayigaye.
Umwana yaranzwe kwa kubuzima n'ingona mbere y'umutaga kuri kabiri azwi ku izina rya Feza Nzeyimana yiga ku ishuri shingiro rya Mvugo muri komine Nyanza. Nuko umuyobozi w'iryo shure Clema afashe Imana bivuga ngo iyo ngona yamuriye ku maguru agiye kuvoma amazi mu kiyaga Tanganyika mu gihe yariko yitegurira kuja ku ishure.
Amaze gushika ku Itanganyika agiye kudaha amazi iyo ngona yaciye imurarukirako kimutora amaguru hanyuma carakoma induru. Ababanyi baca baramanuka kuraba baca bayitera amabuyi uwo mwana barashobora kurokora ubuzima bwiwe.
Clema afashe Imana avuga kandi ko iyo ngona itangiye abantu kiriko kuko umutumba wa Mvugo umaze imyaka irenga itanu utagira amazi. Abanyagihugu rero baraheza bakikora ku mazi ikiyaga Tanganyika.
Ku mutumba wa Mvugo nta mazi dusanzwe dufise kubera ko umugende w'amazi meza yava imukungu uzaha mu Mvugo ntugikora kubera ko amazi ya Tanganyika yaduza cyane gose acarasitagura uwo mugende. Ubu tukaba tumaze imyaka irenga itanu atanima ry'amazi meza dufise dukoresha amazi ya Tanganyika. Rero n'ubu iracaduhiye kuyikiriko kuko ko nta handi twebwe tuvoma.
Uwo muyobozi avuga ko atari rya mbere iyo ngona igandagura abantu ngaho muri komine Nyanza.
Iyo ngona rero ku mutumba wa Mvugo twovuga yuko igisibije kuko mu mwaka uheze yariye umwana w'umuhungu yiga mu wa gatanu yamufatiye hanyene mu Mvugo bamutorera imugerama.
Agasaba ababijejwe kugira igikorwa kugira ngo bakingire ubuzima bw'abanyagihugu.
Rero turasaba intwaro n'ababijejwe ko iyo ngona buyidukura kuko turabona yuko ibangamiye amagara y'abantu.
Asaba kandi ko abagira neza bofasha uwo mwana asinzikaye cyane kuko kugeza ubu ari kavurirwa ku ivuriro ry'uwigenga riri ngaho kuri uwo mutumba atabashobozi rifise kugira ngo amagara yiwe yorohegwe.
Twasaba yuko abagira neza bofasha ababyeyi b'uwo mwana kugira ngo uwo mwana avugwe barokore ubuzima bwiwe handi hoho arashobora gusinzikara.
Tubamenyesha ko ubuzima tutashobora kuronka abajejwe ibidukikije kugira bavuge ingingo zigiye gufatwa iyo ngona igisibije ntibandanye ihekura abantu bo muri ako karere. Burunga, Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Serge Sindayigaya, urakoze. Abakenyezi bateshejwe izabo n'impanuka y'isenyuka y'umusozi muri ndamukiza mwaka 2024 ku mutumba Gasange muri komine Muhuta intara ya Bujumbura bavuga ko bari mu bukene budasanzwe bigatuma badagishobora gutunga neza imiryango yabo. Abo banyamuhuta bidoga ko kuva iyo mpanuka ibaye babujijwe kurima amatongo yabo kandi ariyo yarasanzwe batunze ndetse n'imfashanyo bari batanguye kuronswa zahagaritswe. mugihe kuri uyu wa gatatu ku isi yose hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe w'abakenyezi birimizi abarundi bakawuharira abahuye n'ibiza abayaze na radio Indundi Kilituri bavuga ko atamwizero bagifise wo gushika ku mbono kazoza y'u Burundi urwego rujejwe intwaro muri ico gice ruremeza ingorane abo bakenyezi barimwo rukabona ko bakwiye gushigikizwa imitahe mito mito bagatuma bakora ibikorwa vyo kwiyungunganya ukundi n'inkuru ya Norris Nduwimana
turatuye nyene kuko ntarwicaye natubaye rangaye
Yvette Sabimana hamwe mu bakenyezi bakuzwe ko n'isenyuka ry'umusozi ryabaye kwa 19 na mukizi 2024 ku mutumba gabaniro utaritwa gasange mu itunganywa rishasha ry'intwaro yanaburiye umwana muri iyo mpanuka nyene basigura ko atacu yahunganye mu byo yaratunze atumusanze mu ndi muhanasembereyemo kuva muri ruheshu uyo mwaka nyene iyo miryango yimuwe mu kibanza yari yashizwemo byimfata kibanza ku ishuri ryigisha imyuga ryo mu Gitaza yicaye ku gatebe gato imbere y'akazi abayemo uwo mukenyezi asa n'uwihebuye ibyo munsi wahariwe bagenzi we babirimizi bisa n'ibitari muri we ahubwo yibaza akazoza k'umuryango afatiye ku buzima iyo miryango ibayemo
uguma wangaje umutima none je nzojana he abana nzobasirahe nzobagaburira iki asanga umuntu yagiye yarahabuce yatuntuye
ingorane y'Ivete arimo ntazisangije mu gasange haho zihitwa gabanini muhuta bagenzi we bemeza ko barushe nk'uko bashikiriza ko batunzwe n'ikibano
nibaga barwo kujya twaraturiye turahera nk'ubu twifasa uko ntizo twifasisa tawudusoroma kira tuntu tose abafyeye nibo batubona bakaduhembura nk'abaduhaye amazu ko kujya batetse bakaduha
ku kibazo cy'umwizero wa kazoza nk'iterambere ry'umukenyezi w'umwirimizi wa 15 gitugutu ku mwaka utashu harigwa Yvette Nsabimana yishura ati
nukwicanye n'udutekanye turindisha imari z'okora keshe gusa leta itwiyumviye kavuga ati bene igihugu ku bintu byababaye ko reka turabe kundi ko kuyungunganya tubaha ahantu baba cyo kintu mbona ndende tangwa kujanda saba nta kintu ndi kintu ndovuga ngo niko mparanira
nabajije urwego rujeje intwara mu gasanga ikiriko kirakogwa ku iterambere ry'abakenyizi bakuzwe ko ningorane ziva kuhindagurika gibihe icegera cy'umukuru w'umutumba avuga ko atakiriho by'ukuri ico bikoze Emabri Sibomana arasaba kwa abo bakenyizi boshigikirwa
intwaro dusaba yuko bo baronse ubwa mbere nk'imitahe bakabashingira amashyirahamwe yo kwiyungunganya nabo barabe ukuntu bobaho
impanuka y'isenyuka ry'umusozi yabagiye muri ndamukizi 2024 muri ico gice c'intara ya Bujumbura yatumye ingo ziharugwa ku 165 zubatsemwe abo bakenyizi zikabamwe abantu baba 3000 ziti zazo zirahunga igice kinini c'iyo miryango kigizwe n'iyibaye mu mazi ipanzemwo naho kuva ico gihe igiciro co gupanga amazu caciye kiduzwa kuko inzu yabaye ishobora gukotwa hagati y'130,000 mu mafaranga y'amarundi canke arenga ku kwezi kumwe
Norris Nduwimana urakoze abandi bakenyezi bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe nabo mu bice vya zone Gatumba komine Ntangwa intara ya Bujumbura bavuga ko n'uburimyi canke urudana za ruto ruto mbengambiwe bakora nk'uko yungunganya nazo bigumamwo intambamyi nk'ukubura mutahe canke impapuro zibafasha kujabukana ibidandazwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basanzwe begeranye zizimvye bafatiye ku mikoro yabo basaba leta korohereza abakenyezi bari mu ngorane zihindagurika ry'ibihe kugira abashobore gutunga imiryango yabo Odilonkejimana
Gasirida Nduwimana umukenyezi w'imyaka 32 aba muri zone Gatumba komine Ntangwa intara ya Bujumbura igicaye zigihe gitegwa n'imyuzurira y'uruzi rusizi na iki ya Gatanganyika aho tumusanze ari kateragira imyumbati avuga ko inyuma y'ico kiza yahisemo kujararondera harima kugira ashobore gutunga umuryango
niko ndagira imyumbati abakenyezi muri kino gihe twahuye n'ibiza tubayeho mu kuyungunganya mu bijanye no kurima urose utudandaza ukadandaza kugira ngo uronke twabana bafungura na butufungura
uwo mukenyezi avuga ko yafashe ingurane mu kibano kugira barasubiriza ibikoresho byo mu nzu byononywe n'iyo myuzurira
hariho ibyo bimwe bimwe tutakivu kibijanye n'impuzu n'ibyombo nyene bene ivyo kubera kuko byaratwawe n'amazi twarikoze kubagenzi barashobora kutugurana nk'amafaranga
na Gloria niyo nkuru undi mukenyezi w'imyaka 22 dosanze aho yahungiye iyo myuzurira mu ihema hafi y'isengero rya Panekoti Gatumba nawe nyine avuga ko babayeho mu buzima bubi bene utwana twiwe dutatu co kimwe n'umunega wiwe icaza arakora muri kino gihe n'urudandazwa rw'ivyamwa jana mu gihugu kibanye cha Congo akoresha umutaho utarenze 200,000 mu mafaranga y'amarundi.
Je nk'ivyo nobona kubera kumva yuko hantu twara turima haratwa bivyo kuri ishoboka. Ubu ubeshe bacha baje mu bintu byo kutandaza ariko twegereye mupaka wo kuvandereza utuntu nyene mutwamwa twamirongo urashaka kuturonga tuvandereza ukaturonga ko bitade
intamba myikorogo rudandazwa ndenga mbibe kuba kenyezi baho mu gatumba ntizibuze cyane cyane impapuro z'inzira bavuga ko atabushobozi bafise bwo kuzirihira
turahura ni intamba ngende udafise papuro gw'inzira udashobora urengana umva nka twe dufise ubuzima butobuto ngitaho bararurondera birakugora CPG nazimbe nka twe urumva uba ufite nk'umutaye wa 20 birakugora
abakenyezi bo muri ico gice kimaze hafi imyaka 5 kibangamiwe n'imyuzurira biyongonganya mu gukora uburimye cyankuru dandazwa barasaba ko leta yoborohereza nk'abahuye nibiza
turosa nk'agatahe niyo koba nk'akagurane kugira ngo turondere uburyo bwo kuyungunga yatubuze uburyo
yo dufasha mu korohereza nk'abantu bajya n'ibidandazo gahari akora tutakirima kuduhereza inzira zitomoye tutagenda turafatwa
kuva mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yagumye itangaza umugambi wo kwimurira handa babangamiwe n'imyuzurira y'uruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika imyuzurira yatangwe kujiri yongera kuva mu mwaka w'2016 ico gihe akaba harugwa imiryango yagera ku 2,855
odironkeje imana yamara rero naho biruko leta y'u Burundi ishikiriza ko mu gihugu ariko ararangurwa imigambi itandukanye kugira umukenyezi harimo nabo bahuye n'ibiza n'isibe babeho mu buzima bwiza banatera imbere mu itangazo yashize ahabona kuri uyu wa kabiri umushikiranganje muvyajejwe harimo iterambere ridakumira artemo katihabwa awe n'abandi bakenyezi babirimizi yarabijeje tumwumvirize
uwo munsi mukuru rushitse mu gihugu mu gihe u Burundi bwashizeho imigambi n'ingingo bitari bike bifise intumbero yo guteza imbere no gukingira inyungu z'umukenyezi no gukingira ibidukikije hatwovuga ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu werekeye iterambere ridakumira hamakarira abavyeyi gufata kumwe abana babigeme n'abahungu ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu wo guteza imbere umukenyezi mu by'ubutunzi ishigwa mu ngiro ry'umugambi ewe Burundi urambaye n'iyindi migambi yerekana neza uruhara ntabanduka rw'umukenyezi mu kugwiza umwimbu uhereye mu gukingira ibidukikije ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru bizoba itarike 30 ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025 mu ntara ya Buzumbura muri zone mukike komine Gwibaga turahamagariye abenegihugu bose hamwe n'abasanzwe baterera umuganda mu iterambere ry'u Burundi kubandanya bashigikira ibikorwa by'umukenyezi mwirimizi kuko uruhara kwiwe ari ntangere mu iterambere lirama
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandaye n'amakuru yacu abahuza bo kumutumba gakungwe zone ramba komine mugereye intara ya Bujumbura bashikiriza ko batorohegwa mu kwiyunguruza mu gihe c'amatati hasaba gushika aho yabereye ibyo bikiyongera no gushikana amadosiye bakoze muri sentare y'intango ya Kabezi basanzwe bakukira abo bahuza basaba leta yo kuyumvira kuri ivyo bibazo Jotan iratuze
umutumba wa gakungwe ni umutumba wagutse naho urimwo ubucimbiri bubiri gakungwe na kadende uhanura bibe no hakujya yuruzi mugere hamwe n'umutumba waramba ugenda n'amaguru unyaruka wo hagenda nk'isaha nkuko abahaba bavyemeza ubwo rugendo rero ntigorohereza abahuza bo ku mutumba nabo bahagenda n'amaguru
ari nk'amatati bisaba yuko dushika ku matere nk'amatati y'amatongo n'ayandi matati ntitwavuga ngo turorohegwa cyane ko ahuza gusanga bisaba ko aba kwiyunguruza mugabo bisha dukoresha kugenda n'amaguru kugira ngo bikunde dushikeyo ibyo navyo turabikora tubinezerewe nk'uko twavyemanze ariko urumva ko tutorohegwa umvaho hari hagatambuko nabwo uwo mutumba woroshye kugenda n'amaguru
mu gihe cy'imvura abahuza bo kuri uyo mutumba bamenyesha ko batorohegwa
ni koko nyumvura ibivanye n'agatambuko k'ibikorwa dusanzwe tukira dukora isa niyagize niyononekaye ibintu kenshi bikunda kuba byokenerwa niyo mwumvura ikumbure n'utubotine rimwe na rimwe natwe nyene turafasha iyo umuntu ariko aragenda kumbure n'ivyinshi n'ibindi bishobora gufasha muri icyo kiringo kugira ngo bidufashe gutunganya neza ikorwa risanzwe turimo
urongoye abahuza we asigura ko yongera ko n'ingendo agira janya amadosiye muri sentare y'intango iri mu Kabezi nko ku birometero 8 uvuye mu gakungwe
ibi bintu bijyanye n'amaraporo aya cankariya naho dukenerwa muri bicanke muri biri y'abamanama nibindi nitworoherwa neza ariko turagerageza nibiri mu bintu twagiye dushikiriza kumbure mu bushikiranganze busanze bugira bwo twacaye n'abadukurira barabifita kwizere yuko rero bariko baravyiga kandi baratwizeza ko bizogenda neza
ivyo biruko mu gihe n'agashiru kabute abahuza baronswa bavuga ko ari gato nubwo biruko abahuza bo mugakungwe bamenyesha ko bitoje mu bahuza bazi ko ari ukwitangira abandi bakizera ariko ko kwico kibazo hamwe n'ibindi babishikirije ubushikiranganje bakukira buzobitorera inyishu kuri uyo mutumba hakaba hasigaye hakora abahuza 11 haraheze umwaka urenga bamwe baritavye imana abandi barabiheba
Jotan iratuzi urakoze urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi rurakeneye ivyigwa bifatiye ku bindi bihugu bimaze gutera imbere mu bijanye n'ugo rukino umwiyuhezo w'umuhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza Alexandre Sibomana inyuma yaho u Burundi busezerewe mu nkino zo gukurakuranamwo mu gigani gwitike yo kwitabira inkino z'ikombe c'isi yose u Burundi gushika ubu butararonka amahirwe yo kwitabira mu kiganiro ha radio Indundi kiti uwo muhinga yemeza ko vyotuma ugo rukino rutera imbere mu Burundi tumwumvirize
nyuma y'inkino 10 bari ko barandira iryo tike u Burundi burangije buri mu kibanza ca kane no kuvuga bukurikirwa na Seychelles ufise amanota 10 burya ni ibintu byinshi bituma haboneka insinzi muri ibi bintu vya sport collective cyane cyane urukino rw'umupira w'amaguru hariho ibiva ku bakinyi hariho ibiva ku bamenyereza hariho ibiva ku baba barongoye
iyo nagahaze mu mwarabonye nakahe
urana bakinyi benshi abakinyi bo hanze usanga bakinyi buraya abandi bagakina muri bihugu byo muri Afrika urumva n'abakinyi baca bahura bagahura umwanya muto bagaca bakina no kuvuga ico bita cohesion abari ntoyi icuro kiratuma umwimbo uba muke muri ibi bintu by'inkino y'amaguru no kuko namenyerezwa n'abagiye barahinduka n'ivyo byose birashobora kuba bigenda birinjiranamo bigatuma umwimbo bamuke agahombo kariho ko urumva uwo munezero ivyo by'ubutunzi n'abakinyi bonya n'abakinyi ku bwabo bahombye kuko bararonka amasoko bakagira ibiki cokorwa ubwa mbere twohera ukungene batora abakinyi harakwiye yuko haba gutora abakinyi bakiri bato hakaba ico bitaba E11 abakinyi bari munsi y'imyaka 11 hakaba abakinyi bari nyuma y'imyaka 13 15 kuduka hama rero bagaca babakwirikirana no kubasuzuma nkubu turakwiye nko kuraba Cap Vert na gahugu gatoyi gafise abanyagihugu ibihumbi 560 gusa mugabo karaye karose tike yo kuja ikombe cyise nka twari dukwiye rero kuraba nk'abahinga tukajayo tukaraba kungene babikoze ama tukabisunga natwe tugatera imbere abivyigwa turabire ku bindi bihugu byashoboye kubishobora ama turabe inzira baciyemo natwe tuyigane
ni nacu tibakunzi turangirije no makuru twari ko turabashikiriza nshimire mwebwe mwese mwarimo duteza abiri mwandanye ubwirihe byiza murakoze.